turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose tu live kuri wezi tatu, akaburungu radio atu VOA akaburungu com, adresi atu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio ya atu. Ikaze, mukigani omuri sanga tuno mosi, mateguri omukamuge gushikizwa na Joe Diane ni Nahazwe, nikigani ro kiremeshe lejwe muri studio ya gatandatu ijwi rya Amerika.
Muri sanga. Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka w'2021 umugambi w'abadasigana Iprona ufise indongozi nshasha n'indongozi hari abadasigana bavuga ko atazemera. Uyu mugambwe washinzwe na Ludoviko Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi haheze igihe kinini cyane wa mama matati yatumye wicamwo ibice atari bike ndetse biviramwo ukwirukanwa kwa bamwe mu bahoze mu nzego zitwara igihugu cy'u Burundi. Aha turatanga karorero nka Gaston Sindimwe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Kazoza ka Iprona na kahe ubu Iprona y'abadasigana ihagaze gute? Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo amashami atandukanye yo mugambwe agaruke ku muzi umwe biyunge bagira umugambwe umwe. Utwo ni tumwe mu tubazo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Twatumiriyemo Olivier Nkurunziza atwara ishami gemewe na leta, n'ishami banavuga ko ryo bariri mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Olivier, ivyo nivyo canke sivyo? Ikaze ku ijuru rya Amerika mwishura kuri ako kabazo.
Murao gose turabakengurukiye ku butumire bwa mbere. Umugambo w'abadasigana n'umwe nta shami dufise, ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana yo canke uriya ashobora kubashavura, ariko umugambo wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana n'umwe. Naho ibyo by'amashami ni umuntu uwo ari we wese kandi ntawo kwitirira umugambo wa Rwagasore. Twebwe tubisobanukira imbere y'amategeko ikizera ko ije z'amashami ari mvuga z'abantu ashobora kuvuga kandi ntawe ubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko nimeze aho kwiyemerwa ry'umugambi w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi mugambi wemerwa mu bushikanganji bw'intwari hagati y'igihugu watuye kwemerwa wemererwa ko uja mu migambo myinshi mu 1992 gushika uno munsi we nawe undi mugambo nzi, ariko uwovuga ko ari umuntu ashise ishavu canke ikindi iyo nese guhera ko ari ubundi mugambo.
Ego turi kumwe kandi na Tasia Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Tasia Sibomana, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera nk'umugambwe ngaho mu gihugu gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi.
Murakoze. Mbere yo kwishyura ikibazo nagira ndamutse abamenyeshamakuru mwese bo ku radiyo y'ijwi rya Amerika, kuko kuva basubiriye kwemerera ko iyo radiyo isamirana ntitwari bavugane na rimwe. Arakabiri ndamutsa n'abayumviriza bose mpereye ku badasigana abo nyine. Ikibazo rero mbajije Olivier aravuze ko umugambwe wemewe kwizina rya ipronaro umwe n'isanzwe uko mateka karabuza kwemera imigambo ibiri isangiye izina rimwe icyo ni kimwe cya kabiri amashami ari hose kuvuga ko abahemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe ariko rero si kuvuga ko atamashami ariho aho ko bari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose reka mbere n'abakunzi bayipfuna n'abantu mbere barabizi bayindareka abakunzi cyangwa abanywanyi ikigora rero ko amashami ariho sinavuga mbere nuko ari n'amashami hari naho iryo ryemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana byabaye mu 2009 umugambwe wari wabaye umwe ariko kubera uburongozi bubi bw'icyo gihe umugambwe waratabatanzwe hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe gutina naho twitwara turakinga n'imanza ibintu kuva icyo gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho rero wumva yovuga ko atamashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko
Tatiana Bomana murakoze ku ntasho muhaye abakozi b'ijwi rya Amerika gusa mu Burundi n'ubu ntiturumvikana aho turacari ku mirongo migufi ya shortwave aratwumva gutyo ariko turizera ko bizokemuka tugashobora gusubira kumvikana kuri za FM zitandukanye ogije inkuru nziza muti nta mashami ari muri Pona ariko Tatiana Bomana ati mwanka mwakunda ayo mashami arimo kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami no kuvuga ko kubganya umutarumva ivyuko hari abadasigana bavuye muri Pona baja mu kugira iprona zabo zindi zitandukanye nivyo mashatse
ko ngo rejo no cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none abatanzwe bamizi na mujyango cyane cyangwa hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyane kiriya ibyatumye abadasigana bagira ingorane ni ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umuganga cyangwa igihugu ibyo rero iyo muvuga ngo jende wongo uyu muganga ngo hariho amashami hari ishami gituku nuko bivuze ko hari ishami ry'umuganga no kuvuga ko bufite agence niko biba bikunda niko biba bivuga mu faransa agence du parti prona aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umuganga ziri mu ntara ukurikira naya ahubwo ijambo gisha bakoresha ngo ati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana baba batwe n'iki cyangwa kiriya bavuga ngo bifuza kuguma abadasigana ibyo na byo nabifatira he muganga w'abadasigana wagiye bagira ibibazo sitwe twabiteye twakuze tubyumva kandi tubibona gushika dushike nawe turongora umugambwe dufatiye hafi turetse ibyo 62 igihe kuri bajyana ko bashyiraho indongozi z'umugambwe reka duhere 98 kubyo bise mukasi abo kwa mukasi nabo ku mugunga iryo shami igihe ryavuka murabyibuka bariko turiyaja mu byo kuganira imigi y'itemera yuko baja muri yarusha n'ahandi ibyo byaratsinzikaje umugambwe igihe bashyiraho rikeni kingama niho havuka uwo mugwi witwa uwo kwa mukasi igihumbi kimwe n'94 ibyo rero byaravanye n'igihe twarimo kuko murabona yuko umuganga w'abadasigana wari uhejeje kuva ku butegetsi abantu rero iyo umuganga wahora ku butegetsi utahora ku butegetsi hazi iyindi ngendo y'abandi yo kutagira wumvira cyangwa kubaha ibyo byarabaye ikindi nacyo cyaciye kiba n'amagume yaciye atera mu gihugu arahitana abantu benshi abantu barahunga umuganga rero asubira gushika mu gihugu abantu ushikemo rero umuntu yakubwiye ahari kubera imibabaro y'amagume twarimo byarumvikana ko igi cyangwa iri gikurikira umuntu ukiyitirira umugambwe ibyo rero umuntu wari ikintu kingamba cyangwa akaba icyo nibyo abadasigana rero bagiye barabiryogadoga biganje n'ibihe bya politiki twaciyemo amagume twabaye mu 2009 ibyo bavuga nibyo twaragerageje gusubiza hamwe abadasigana kugihe batoraniye yankana azasigana bazicara ariko naho nyene n'ibyakunze kuko indora zabaye tafya nari ngara bizi ico byavuye ko kubera ishyirwa mu ngiro byaje kuba gusubiza hamwe bitari byahereye neza ni hasi abantu banywane hageze mu nama ya biro y'igihe bamwe nibajemwo haciye habaho iyindi migwi ibabara gatasya n'abaje kumushyira muri biro y'igihe ngayimenda akavuga ati nanjye naho ndi mwaba bataje amerika rezo ataje ibyo byaratumye hagenda haravuka iyindi migwi ikindi cyatumye abantu bagenda baragira imigwi urasanga ari ibibanza by'icyegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati reka nshyigikire icyegera nzange nzorora iki gatusange icyegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe rimwe rimwe habaye amatati hagati yabo umuganga uzuza ingorane ibyo rero ingorane niyo mfatira ko ari abantu baba bafite ingorane ndangorane zifatiye ku karanga mutima ku mitwari n'indi nayo ijya kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kwikwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe mu itunganya ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kujya mu kwaha iyo tuzokwama turi mu kwaha kw'igihugu cy'u Burundi atari uko umuganga
yego Tatien Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse icyo yanse ko twita amashami wavuga ati nibyitwa imigwi byongere byitwe hari abahoze ari abadasigana vuze abahoze ari abadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyitse uko mwebwe mushaka kuvyita
mu kirundi bavuga batamenyara gutwenga ari ayawe nibaza ko nawe ubwirirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aricyo jewe nshyira ko uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane mu burongozi bubi ubu rero icyo gihe yanyu yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero y'uko bakorana n'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma umugambwe witorana nawo urafite akarangamutima kawe urafite ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafite rero ingene utegereza gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera abo bari bafite uwo mugambi wo gucudika n'uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya bizogorana ingene umugambi w'ipfuna wama mu kwaha kwa shenge detide niyo bafata intumbero y'uko bakura mu nzego abantu bashika nabivuze ibya bibiri bitatu by'abagize komite nkuru
kandi na mwebwe mwarimwo
ishakatizeshwarumuri inzandiko ziriho no mu bushikiramarangazo bw'intwari hagati mu gihugu ziriho no mu butungane kuko twitwaye dusinyisha abantu bari mu nzego gutinda aho dutsinda izo manza si ibintu rero umuntu avuga mu kirere ataho bifatiye icya kabiri ni uko umuntu avuze ngo abahoze ari abakuru abaja muri leta aho naho nyine ni yindi ngorane kuko urabona n'ubu bitwa ngo bari mu nzego mugabo uwo babaza uwari mu nzego ku izina rya ipfuna icyo ashobora kubuza cyangwa icyo aterera yibaza ko nabo nyine cyo bagora kuvuga umuntu yitwa ko ari icyegera cy'umukuru w'igihugu ntabasinya ku rukaratasi na rumwe wovuga ko uwo mugambi uri guterera iki mu bintu by'ingene igihugu kirongowe icyo rero cyohava gituma aho cyohava gituma abantu bibaza ngo uri kuraterera ibyo rero byaratuma abantu baca baza nabwo ngo turatwara bakajya ngaho bagashyigikira ibitari byo inyungu z'umugambwe n'iz'abadasigana bakibagira ngo baratwara ngo bashyigikire iby'umugambwe uri ku butegetsi ushyigikiye aho rero niho abadasigana benshi baca badegukirwa mugabo ahanini ibyo bibiri bya bitatu by'abari bagize inzego zo mu 2009 bejeje kuramya kaminuza yo gusubiza hamwe aravugana bangahe basiye mu nzego z'umugambi kuko haciye hajya harakurikirana amakongere atakurikiza amategeko kubera urumva abo bategereza kuyajamo bari bakumiriwe imanza turazitsinda niwo makupa ari ngaha mugabo kubera gise mu kugufatana mu nda n'umugambo uri kubutege bizigize bizikurikije muri makere ibigoye isrona mu butegetsi uburongozi bwayo bubi buca bufatanya n'umugambo uri kubutegetsi nawe ugashugomba yuko baba ibikoresho umugambo isrona ntubwire umurongo wawe ntugire ideoloji yawo ntugire pozisiyo politike zawo kuzaza ibihanze igihugu nicyo nta bindi ibisigaye no gukwegera kuzi
ego turaza kugaruka kuri ibyo by'uburongozi bubi Tasia muvuze ariko Olivier hari akantu Tasia avuze ati kuja muri izo nzego ubunye nk'abatowe ngo babaserukire mu nama nshingamateka reka tududire ko tuvuge Gaston Sindimwo yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ahagarariye ari mu nama nshingamateka nkande ko mwamuvanye muri iponi
Mukwanza kumenyesha barundi n'abakuru ko ukuja mu nzego z'igihugu k'umuganga w'adasigana ni mu byiza shingiro by'Uburundi abantu bataye mu 2018 natwe umuganga w'adasigana tukagerageza guterera n'ibyo uno munsi biriko birakurikizwa uno munsi kuvuga ngo umuganga w'abadasigana ngo mbe kumaze ikintu cy'igihugu uragifise gihambaye n'iki gihugu nawe reka guterera wanagomba ibyo tasiyana avuga guterera igihugu naho utoburi mu nzego ukavuga ibitagenda neza ugaterera inoze nyumugambo urabaho kandi ugashikiriza ibyiyumviro icyo nemeza gusa nshobora kuvuga nuko tudashobora guterera uko tasiyano yiyumvira bijyanye nuko yoba yigendeje mu gihe kuko igihambaye ni uko umuganga w'adasigana ufise ingendo n'ibyiyumviro byawe ingendo zawe ni iki ni uko ikintu cyose kizana amahoro mu gihugu ntidushobora kureka kugiterera
ego imbere ko mubandanya mutera mufatiye kuki mufatiye ku karangamutima ka ipona ku byiyumviro by'abadasigana batandukanye babanjirije uwo mugambwe n'abahari ibyo kwa Gasore yagiye ababwira canke muterera mufatiye ku bindi byiyumviro bya politike biba bigezweho muri icyo gihe
kuba uri mu mugambwe cya mbere nuko umugambwe uri kurakurikiza amategeko yawo tukavuga ngo nuko jewe nashavuzwe n'iki nkagenda nk'ubu bumvise ibyo Tasiyana avuze ngo 2019 haciye imyaka 12 bamwe barapfuye abandi baranavuyemo uwo mubaza bo muri komite centrale yo bafise no munsi bataba bari mu muganga no munsi ko bakora n'abasiyo bavuga bari kumwe akavuga ibyo bice yotangara nubwo muri ko bavuga ngo mwira komite y'umugambwe yo kuri ba 61 niyitwara umugambwe mwene iyo ndwara itavuye mu bantu ikituma umugambwe udatera imbere umugambwe rero utwagwa na benewo aba ariko barawuterera ndazi neza ko abadasigana mu nzego zawo mu makomite central n'ibiro executive
reka tubanze reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika
icyo nshaka kuvuga ni uko abadasigana umwe wese ingorane wese afise twama tujumviriza yaba tasiyano na turamaze kubumviriza ikibazo umwe wese afise tugacumviriza tugaterera n'izindi zavuga tuti ahubwo bigende uko mwe mushaka kubikora ubutariko nabo bakavuga ati dutereje icyo nicyo gihambaye nayo kuvuga ngo icyo kuvuga imyaka 50 iri imbere gihezwe ntaho byo dushika
reka turaza ku hariho akabazo kanje mutarishura ko ka bamwe mu bari mu nze mu bibanza byitwa ko ari vya ipona ariko batakiri ku rutonde
rw'umuganga w'adasigana abatowe n'ibintu bisanzwe twarabivuze ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yaratanze ibihano ku badasigana bagize amakosa tujbaze amategeko y'umugambwe twarabakuye mu mugambwe ubwo amategeko rero avuga nta kindi icyo dukora twe umuganga w'adasigana tubishikiriza inzego z'igihugu tubishikiriza inama nshingamateka tukabaza cour constitutionnel nibo bazofata ingingo nabo bantu baba bahanye barafise uruhusha rwo kugira inzego bituye twebwe rero umuganga w'adasigana icyo twemeza ni uko uwo yataduserukira kuko nta kintu mudasigana turindiriye rero cy'amategeko avuga bazotwishura mu gihe nk'icyo tuzobayishura ariko gushika uno munsi ntazamuze badasigana ariko arashikiriza
urakoze Olivier Nkurunziza tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric ikaze ku ijwi rya Amerika uherere hega Eric busaka muri Zambia turi kumwe mu batumire na Cassian Sibomana twara ikona itabwa rumwe na leta y'u Burundi hamwe na urije nkuru ziza aramutswa ikona batari batavuga ngo yigire ubutegetsi bw'u Burundi akabazo kawe kuri izo mpande zibiri
eko pambere ko ndabahaye n'ibindi kosa
wabereba barakumva duga ku ijambo Eric ni turiko tra
Ego ndi kanda bonga ne duga bonga Ego nari kumbuka ni nta kunene nego kitara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batari mbe kujya mu nduru
Reka duhere kuri Tassien hama Olivier na wacha kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia Tassien umvise akabazo ka Eric muri Zambia
Ego na chungu ise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo maza ntitwazirondera ngo dukure mu uyu cankuriye twazirondera kugira ngo umugambo usubire kuba umugambo ariko kubera jisitema abo batagomba kumugambo ipona ugira cya kibanza bategereza kugira uterera uko bategereza guterera uravye akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana baranse kwizo izo maza zikurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azoba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tujyanwe kuvugana ikibazo cy'ingene abadasigana boja hamwe tweje tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe rivyo arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemera ni arakitse niyo atadohoka ku ijambo twari twavuganye ko arije gutorwa duca tujya ku kibi jewe n'ubu ndamurindiriye icyo twavuganye twasezeranye twebwe abadasigana turi kumwe kandi arazi ko bariho nawe nirirwa ndasambura ibyo yavuze byose arazi ko amakomite ariho arazi ko abadasigana bariho kandi arazi ko ijwi dutera ryumvwa n'abadasigana benshi gusumba abumva ibyo batera bo kumugumya ari cyo gituma rero twebwe nk'uko Eric abisaba twe turindiriye Olivier ko yaherije gutorwa kurongora ishami ryo kumugumya turamurindiriye ko twari twabivuganye ko icyo tujya ku kintu cyo kuraba inyana abadasigana basubira hamwe mu make ni uko n'ukizuga
Olivier mwumvise akabazo ka Eric ari muri Zambia
nabyumvise kandi ibyo aterera turabyumva ariko nabo bamaze asubire mubwira abantu kuko iyo muriko muravuga ku iradiyo ngo ishami ryo kumuga nta shami ryo kumugenya n'umugangwe w'abadasigana wemewe n'amategeko ngaha mu Burundi niyo uri kuvuga ngo wemewe n'amategeko mu gihugu wewe ni nk'uko wavuga ngo jyewe mfite umugore ngatemewe n'amategeko ngo ntwara ibyo ntibyumvikana n'amahirwe y'amaradiyo rero mu mvugo mu kuganira murazi ko atashami ifise batazi hano nawe yo kwifuza kutuganira iyo zavuga ngo ni ishami navuga ati abadasigana umugambwe nta wundi awusarukira mu gihugu atari twebwe nawe nyine arabitse icyatumye ibyo basaba bidakunda
mugabo urazi ko hari abaserukira kamwe
iyo bamaze iminsi iminsi myinshi bari hanze amategeko y'umugambwe akabavuga ati yebwe badasigana
muhanye ijambo
n'amezi ugasanga ntibarimo birabagora na leta basaba tuti umvugo guca bugufi mu byo dukora guca bugufi nicyo cya mbere gihambaye kandi nicyo cyatumye dushoboka kuza turaganira twumvira icy'umwe arabizi jye nta mudasigana n'umwe tutaraganira Gasana arabizi yuko naho bari bafitanye ingorane na Ngayimpenda bacanye ngo kuko n'ubu uriko uravuga ngo Gasana ntibasarukira ngo abadasigana uwo mugwi ushaka kugaruka nawe arazi ingorane ziri muri bo ko baracanyemo na Ngayimpenda ingorane ariko ku ngorane bari bafise twaragerageza tukumviriza umwe byashoboka n'icyofasha uno munsi rero twebwe icyo tuvuga imiryango ku mudasigano wari wese ashaka kugaruka gukorera ubwambwe dushaka ko dusubiza hamwe dushaka ko abadasigana bo gihugu uwagiye n'abagiye mu bindi biganiro turafasha imiryango
iruguye ariko Olivier nk'uko
Ego.
Numva tasia numva nivyo Eric yasavye ni mwe mu gifaransa avuga ngo la balle dans votre camp ibiri kuba numvume ngavuga ati ubunye aho ivyo bintu byo zavyugururikira ni mu minwe ya Olivier ubu afise iprona yemewe n'amategeko.
Ye uca neza neza nuko umuganga w'abadasigana kandi nabemeye ngegerezwa gukora kugira ngo abadasigana bose babigomba kandi babyifuza bagaruke. Icyo ni igikorwa dukora ndaje naraje ko tumaze kuganira nzosubira ndatuganire twubirize ibikorwa kuko igikorwa nta mugambwe wigera ukomera utagira abanywanyi ariko umugambwe n'ukomezwa n'abanywanyi batuba amategeko cyane bigize kagarara nibyo rero iyo ngendo yo kwigaragara nje kandi akavuga ati mbega umwe wese kugirira neza umugambwe mbega gute kandi twaba tuganira abantu twahuza nizera ko ibi bavuga ni cyo twakwita n'ide yanyu tutegeza kubikora tukabishyira mu ngiro kugira ngo abadasigana bose uwahuwa yababaye uri yanye tuwumvire icyoshoboka dukurikije amategeko agenga umuganga.
Eric Lusaka Zambia ngira ngo akabazo kawe washoboye gutahura wumvise ibyumviro by'uruhande rumwe n'urundi.
Ego mbafate cyane natahuye.
Urakoze ugire umunsi mwiza Lusaka Zambia.
Urakoze cyane.
Ego Trusty na Ndoricima ku yindi murongo wa telefone. Ndoricima uratwumva?
Umva neza.
Uherereka Ndoricima?
Nanje ndingaha muri Rusaka nyene Zambia.
Nawe uri muri Rusaka Zambia akabazo kawe kwa Tatiana Sibomana hamwe na Olivier Nkurunziza.
Okay, murakoze cyane kuma umwanya kugira ngo ashikire ku cyumviro cyo cyangwa mbaze kibazo mfite. Jewe muri sanswe nagomuze cyane ndacyari muco mugabe ingorane zamaze ba mu bintu bijyanye n'imigambwe ndabyumva kandi ndabikurikirana rwose. Ero akabazo kanje ngira mbaze naka ni kuki abantu bavuga ko aribo bize kandi bari hejuru cyane bize amashuri menshi ugatisanga iminsi yose injyane ziriko zirava mu migambwe kandi aribo bari mwaba babarize aribo bari bakwiye kujya hamwe bakavugana neza kugira ngo batorere inyishu y'ibibazo dufite bafitaniye mu ntego mu migambwe. None ni kubera iki badashobora kumvikana kugira ngo habe umugambo umwe ariko bareke kujya baritaburamo ibintu by'imyuka? Ibyo nabyo nyine biratuma twebwe urwaruka turiko turakura tutabona iyo turiko tutera tuca. Rero ikintu jewe nagomba kubaza ni igiki kinyegeje hagati mu mugambo kugira ngo habe haravuka imigambo yindi ugasanga imigambo yabaye myinshi kandi akabazo kandi nako.
Urakoze Ndoricima. Tasya usivye amatati ari hejuru bose bavuga ngo ipronariciye mu bicaragize iki hari twinyegeje mwibikanye hagati yanyu nk'abadasigana muvuga ati aka kari hagati yacu ni wo muzi w'ibibazo dufitaniye. Nico kibazo cha Ndoricima.
Twinyegeje cyo kiriyo uko nagihereye ko. Hajya hatice urugo karuva imbere. Mugihe uburongozi butari bwiza uwo hanze wese acaza akigira ivyo yishakiye muri urwo rugo. Iyo serugo ataruhagarariye neza ntibisanze ko umunyagahinda wese aza akigira ipfo yishakiye. Ikigora ko rero haba muri iprona haba no mu yindi migambwe mu gihe na cyane cyane uwo mugambwe wigeze kuba ku butegetsi harimo abama mu mutwa iwabo bagomba kwama mu bibanza by'ubutegetsi bagaca rero ari busanga bashobora kugira ka karangamutima k'umugambwe wabo bashobora kuba arabayita badasigana cyangwa bane mu yindi migambwe kuko muri azi yacitsemo imico cy'ipfuma gusa baba tubivugira iwacu gusa. Harimo abantu bama bibaza ko kuronka ikibanza mu nzego za leta ari itegeko kandi naho yo bari umakironshi acagomba ko uwo mugambwe ucukora ibyo ashatse na Olivier yigeze kubivuga haboneka ikibazo cy'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atani ikintu kinini ariko aramara mu nzego ugasanga agomba ko umugambwe kiyukurikira uwo muntu kugira ngo ntihagire ikitagenda neza cyangwa icy'umugambwe uri ku butegetsi utari gukora neza cyo haba kivugwa n'uwo mugambwe arimo. Ibyo rero byashikira iprona icyo gituma kenshi abo bagiye muri izo nzego ucisanga bahakwa kuba ara sende depite gusumba bene uwo muganga mugani wabo akirene muganga n'abanyamuganga icyakabiri nuko umuganga uri kubutegetsi bonyine bidutinya kubivuga harya anawurize ndaje ko bizi kuko umuganga wiwe turayaga twaravuganye umuganga uri kubutegetsi bifite mu ruhara runini ndakubwire ko mu makoraniro yo mu makomini aheruka naho bitari byakunze neza mugabo hariho intambwe twari twateye yo gusubiza hamwe abadasigaye mugabo mwibaza ko byanswe na bawurizwe arangira araza kutubwira agenda abizi uko twarabivuganye ababyanse n'abategetsi bisigura ko mu gihe babona bati uyu mugambwe kanaka urashobora kutubera intambamyi haba mu kuronka amajwi cyangwa mu kuvuga ibitagenda neza mu gihugu niba uwo mugambwe uri kubutegetsi urawucura bupfuni na buhoro ukawubuza iburyo n'ibumoso ari byo bishikira ibona ari byo turimo ibyo rero ntitubihishe ko abize nabo nyine bashikirwa n'iyo ngorane nibyo kuko nabo nyine n'abantu kandi nibo baba barondera n'ibyo bibanza benshi ugasanga rero bari bagiye akarangamutima ahubwo bagiye kwiyumvira iby'ibibanza gusumbiza akarangamutima k'umugambwe cyangwa inyungu z'abadasigari
iyo ni
n'ibindi byinshi mugabo twabona
reka tubanze tugarukize ngaho n'indi ngingo ego Olivier Nkurunziza arumvise y'indi ngingo Tasiyansi Bomana agarukanye mwati n'umugambwe uri ku butegetsi hari igihe canke woba waragize ntavuze ngo hari igihe yemeje ko CNDD-FDD yagize uruhara
yagize uruhara n'izo manza zaretse gukurikizwa wagira byatumwe n'iki
Olivier sende defdede yaragize
uramwe kimanza cyo icyabero cyangwa kimanza nuko kimanza cyararangiye kandi urwanda warabitwaye no muri yase yarari batsindwa turabatsinda neza cyane nibaza yuko batobesha amakungu iyo abantu byifuza gusubiza hamwe ntibovuga ku bintu
nibaza ko utasomye
kw'abantu
iyo bavuze ko kumutesa afare ya beri neza ko bitwara umugambwe uko niko
duhana ijambo kugira twumve
ariko igihambaye ni uko abadasigana bafatanye nenda naho ikintu cyose cyorondera inzira gicamwo batoro nk'aho baca
hanyuma
uwo mugambwe uri kubutegeka ushaka kuwukoresha aboza iwo waduka woba utakambirwa nabo badasigana bavuga bati nokora iki ariko icyo namambuka umugambwe w'abadasigana igihambaye kinini kiwica neza ndagasuzugura abantu gusuzugurana ni jyewe nshoboye iki atari jyewe ndagikoze byose byatuma bimeneka ibyonye ubirabye rero nawe bihuriye n'umugambwe uri ku butegetsi ikindi gikomeye abantu bashobora kwiyumvira nubwo hariho abadasigana babona ko mbega barapfukanye gute ko atari bo azogaruka atagarutse ari perezida w'umugambwe atagarutse ari umunyamabanga mukuru atagarutse ari vice perezida ko ibyo bintu byose
bitogarukaaja
mu yindi
migambwe
mu wundi mugambwe
uvuga
ngo ushaka gushikandi
umutekanoe ibyo hari uwoze abivuga kandi bica mu matora rero uvuga ngo zoba perezida utaranatorwa atakoraniro riraba ngo rikwemere gutore
basaba Tatiana baragiye mu yindi migambwe ariko birirwa baranyukana none twabagenza gute
ariko Tatiana avuga ko ari muri itemewe n'amategeko kandi itavuga rumwe na leta hanyuma none ga Olivier kaya kabazo nakubajije Tatiana yavuze ngo ntiyadidanije yavuze ati CNDD-FDD agize uruhara mu gusambura iprona yacu wewe ni ego cyangwa ni oya
oya sinakwishyura ngo oya ngo cyangwa icyo navuga ni uko ibyo ari byo byose umugambwe uri ku butegetsi ntushobora kuvuga ngo ugire uruhara rwo gusambura umugambwe ahubwo n'abanyamugambwe bonyine bashobora gusaba intererano y'iki cyangwa kiriya nawe umugambwe uri ku butegetsi ugiye gusambura umugambwe mu gihugu udaciye ku banyamugambwe biragoye ahubwo n'abanyamugambwe bawusambura bagasaba n'intererano ahacanye hariya ariko icyo nakwemeza abasambura umugambwe n'abanyamugambwe
ni ukuvuga ko abanyamugambwe bashatse gusambura umugambwe wabo basaba imfashanyo y'indi migambwe ati dusufashe dusambure umugambwe
urumva yahejeje kucishyura urumva ingorane ziriho
Elvis yavuye ku murongo wa telefone hariho ndoricima muri Zambia Lusaka yari yabajije akabaza avuga ati iprona nimubona ko muri komurigisha karero kabi ngo abana bagikura bakiri bato n'umugambwe wa kera watangura iyindi migambwe ako kabazo ni ku ruhande rwa Tasia ni ku ruhande rwa Odisi mwese mugira ico mukavuze ko
duhere kunyerekeye ntiyabeshe akarero koko twiba turatanga sikeza cyane mugabo nabo nyene nahari bato nibaze baramenya gutandukana icyatsi n'ururo none ibi turiko turavuga ntibazumva ntibumva ikibazo gihagaze mu gihe tuvuga tuti uruhande rw'iwacu twebwe turi pre yuko tuvugana tukaraba amategeko tukaraba ko ideoloji na vizio tukiyisangiye hanyuma tukaja hamwe kugira abadasigana bose tubegeranye imishi nayitanze abazi rero nabo biteze utunyoni icyo ni kimwe kandi nabivuze Olivier imbere y'uko atogwa yaratubwiye ati biheze uno nyine byose tuja ukizi uko twari twabonye ingorane zo z'amakoranire yo mu makomine ababujije 2000 batabo rero ko bazaba bamaze kutubira mu nzira nta wundi nta yindi ntambamye reka tuje kuri iyo nzira rero ejo naje avuge ngo ibi bintu sinari nabivuze atubugane atubwire ati ntambamye bayiyi nawe kabu bukuru wayivuna kumugumya avuge ko ataraye ntambamye hanyuma nabivuze kandi nubu ndabisubiramo nta sende devide bigomba ko hari n'indi migambwe iyo muri opozisiyo ikomera ihereye kuri ipfo na ibyo n'ibintu sikinyegezwa cya pasika turiko turavuga mu gihe rero nk'uko ori yabivuze hariho abadasigana baca bagomba kuyifasha muri iyo ntumbero akica urugo karuva imbere nicyo gituma rero ubu niyo atagomba kuba nk'abarongozi babi bari bahitiye nasanga akaro rero harya umwe yarubwi bukuru niyaje imbere yabo kumugumya natwe tukaje imbere yabo turongoye nicyo nta n'umwe azashobora kutumenya
ego Olivier Nkurunziza ndori cimpa muri Zambia ati iprona muri ko muratwigisha karorero kabi nk'abana bariko barakura kandi ari umugambwe wa kera uremeranya nawe
ngiye muri karanga mutima kawo nuko n'amategeko yawe yubatse nta kintu kibi kirimo ariko ko bumva ko uca muri
urukura twumvaga Olivier
turacyamarayika ariko icyo nemeza nuko ako karorero kabi ko karabaye kuko burya karorero ko gucanamo ko kugira ingorane ariko igihambaye nuko igihe cyose habaye ingorane abantu bayicanira bakayitorera inyishu gusa nagomba ndamuremeshe ko akiri muto ntagira ubwoba ngo nuko yumvise hari ingorane bite bite kuko abantu baratsinda bakayitorera inyishu ariko icyo nshaka kwishyura tasiyano nuko yo kumva ko twebwe uko twamye tuvuga n'ubu niko tukiri nta mudasigana twifuza ko tuganira kugira umugambi ukomere tuzokugara imiryango n'umunsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe n'uyu miryango iruguruye umudasigana yazavuga ati ni ukuri twifuza guterera kugira umugambi utera imbere kuko abantu bashyize hamwe barabe ko icyo bapfuye ni iki icyo jewe sishobora kucana ariko icyo nashobora kwemera ni uko bavuga ngo jewe ngo hatabaye iki ngo umuganga w'abadasigana sindawugarukamwo ahubwo azoca nigira kwitorerwa mu yindi migambi uko yabivuze nubu ntitumubuza ko kaja mu wundi mugambi ariko twamwifuriza ko agaruka agakorera umugambi uko nico conyene niyo imyaka fizotasiano niyo kwereka abo bana bakiri bato gufasha kuko niyo abapfira nabi bazovuga bati sasano yishinzwe kuvuga kuri kwa damerika ariko ngo ibikorwa yaco garayadufashije
mbega Olivier muri prona yo kumugumya hariho harimo abakera bakirimo benshi
batasigana ega itraje donse uretse kumbura kwa gasore bo ariko barasaza ariko nta mudasigana n'umwe yaba muto yaba ukuze bose barimo twese twakuriye mu mugambwe twese turabizi kandi umugambwe ibyiyumviro byawo turabihagarariye nta mudasigana n'umwe twavuga ngo akuze cyangwa adakuze bose barimo mu ntara zose
aho narishaka kubaza nk'icyo Tasiano muravugana na bamwe muri ngira ngo abatanguriye umugambwe kuva na kera na kera na kera n'amatati bayavuga ku iki iyo muvuganye nabo
bavuga ko iyi erega baratinda bakada mwajya ngo havuga uwo bubedwe uwo buteruranywe n'ikibo ntacyo bakivuga aha twaje nagombye guca ku masonga kugira ngo kubera nari nzi ko tuje kwereka intumbero ko hari ikintu kigira gihinduke kugira abadasigana bagira icyizere n'ahandi two bigaruka ko ntawo bivamo n'akamaramaza bisigura ko abo bakera rero barababara bakabura nyine babigira mugabo ntakundi none ko batari bwimigiye ko batari bwiyahure biyahure warozwa kandi ho birababaza nuko iyahura umuntu yo kwiyahura mugabo iyahure warozwe nkuko nabivuze ica nyuma nagira mbwiremo na Olivier niba yibaza ko jewe nzoza kaba udasigana nje kurondera ko nza mu nzego ica nkiriya ataba adasigana kerukira ntiyibaze ko nzohava nzozejo arazi neza ko mfise abadasigana kerukira arazi neza ko hari ijambo nshikiriza bigashyika ku mutima abadasigana batari bake gusumba ibyo yibaza cyangwa azirengagiza abiki niba yibaza ko abo bose rero azoza ararondera ko umwe umwe yizana hazazoronka kandi nibaza yuko intumbero yo gusubiza hamwe badasigana uko nabyibaza kwa yumva siko ndabibonye no munsi.
Reka twakire Laurent ku yindi murongo wa telefone. Laurent ikaze ku Jugi Amerika. Uherereka Laurent mwiriwe?
Niro ndi munera muhinga mu Burundi.
Muhinga mu Burundi akabazo kawe kwa Tatiana Sibomana hamwe na Olivier Nkurunziza.
Yeke akabazo nashaka kubibariza nashaka nabazo yuko nakuntu abo bantu batandukanye mu muganyi wa Tatiana Prona. Ukongera bakungu bwo bakongera bakabasirana neka nababatse.
Akabazo bakishuye reka uratugutumire guhava usura kumviriza ikiganiro cyose kuri wezi 3 akaburungu radio tuvewa akaburungu ko mugira umusemiza ngahe muhinga.
Ego murakoze kugira umunsi mwiza.
Ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Tatiana Sibomana rero kugira ngo ano matati aheri muyamaze mu gihe kirekire. Igikwiye gukorwa ku ruhande rw'abafise iprona mu mategeko ubu igikwiye gukorwa ku ruhande rwawe igikwiye gukorwa n'abadasigana baba abari mu miga mu bice bitandukanye baba bavuga bati twarabihevye twabivuyemo n'ica.
Ubwa mbere na mbere ho gwaba wabo mucu yucankuriya no kumenya ico turondera be turondera ku mugambi w'ituna wo kumera kugira dushike kuki ico kibazo cyakishiye tutakikibaza nta na kimwe tuzokora ica kabiri mbega ubu iprona koko uruhara yategereza kugira mu gihugu muri bajya byose zedi gihugu ntarashikiriza abadasigana bo nyine niko ikwira rukora kabisa. Twirimbure twese turabe umwe wese araba ati mbega ingorane z'igihugu aho ipfuna yategeza guhagarara ni intumbero yari kwereka Abarundi n'amakungu niyo ikwirerekana ubu icya gatatu ingorane zihanze abadasigana ipfuna irazirazi idasinziriye koko irazirazi idasinziriye uko jenda kubesha hari ibibazo bishikira abadasigana bibashikira abantu mu masite nijoro bakantelefona mu ijoro sinibaza ko barara baratelefona bo ku mugumi hajya baba bazi igituma mbona miyo rizi arabizi icyo kibazo twarakivuganye icya gatatu icya kane mbe none umuntu atangura kwibaza ngo hazoza naka agomba kuba iki cyangwa kiriya nyumva yangorana izohera gute umuntu aciyumvira gutwara atagira uwo atwara hari umuntu yaneye inkuru mu banyapolitiki bo muri iki gihugu aravuga ati jeanse pas bete ati sindikijuju gushika hano kwibagira ko mbaye wa kabiri kuri naka ariho naho bankomeye ati mugabo kubera ubutegetsi bugomba ku bindi bigenda ukundi ntegereza kuba uwa mbere ata wa kabiri ankurikira ariho ko mbaye wa kabiri kuri naka nzi neza ko ariho nakuremera politiki mu ibyo rero ko mugumya ntibabyumve nabibaza ko bagiyeho no kuba uwa mbere ata wa kabiri ariho turacyari kure ntituramenya icyo turondeye reka tubanze tujya hamwe tube benshi turabe ko amategeko n'intumbero ya iprona ariyo iri kuyakurikizwa hanyuma duhamagare isinzi ry'abadasigana ritore uwo azobona yotambutse ijambo ryabo yohagararira inyungu zabo n'iz'igihugu kimushyira imbere kandi we gutangura kuvuga ngo jye nije ndi perezida utararaba ko abadasigana bakwemera ntibyabindi by'uko utorwa n'umuganga uri ku butegetsi ugaca wibaza ngo abadasigana bagutoye.
Hanyuma ga Olivier nawe icokogwa kugira ngo amatati prona mazemo igihe ahere amashami imirwi yijya nino isubire ije ku muzi umwe hama musenyere ku mugozi umwe nica
cyane no byatashana nuko ikintu gihambaye kandi none buya mu muganga w'atashikana tugira ikoraniro kaminuza byarahe yavuga ngo dusubire dutori jewe nico kintu kikimugoye abadasigana igihambaye ni uko babanza bakaja mu nzego z'umuganga mu makomini atandukanye iyo ndwara yo kugurango mu muganga ntawe uzongera inzego z'umuganga ngo ni uko bashaka ngo tacano yabo wa kabiri cyangwa uwa mbere ahubwo igihambaye ni ukuvuga ngo ikintu twifuza ni uko umuganga ukomezwa n'abanywanyi ba yega cyano intara afite nk'abanywanyi ndazi neruka mbwibyo ndabizi ahafite abantu nahati abafite abizi sinirwa ndabivuga nangora kandi ingorane bagiraniye
na wanga imenda wa orana arati
breka bagiye tubareke ko no musi batahari
nuko tugenda turafasha
ganiro ni twari kumva ivyumviro vya bamwe nabandi sinatwegwe tujeje guhamagaza ivyo biganiro reka twakire Isa kuri ndi murongo wa telefone Isa ikaze ku jurya America Isa uratwumva Isa urahari ku murongo wa telefone Isa turumva tudashobora kumvikana ku murongo wa telefone urije waruvuze akantu k'ibiganiro uvuga ati ntibibera ku jurya America nivyo siho bibera ariko hari
washaka ngo davivuge ngo kugira abatesikana ngo mbe ntumbere ngo duhaye ngo kuba batwara ngo batora zo ndavuge icyo bintu nibibera mu isaha imwe na minota 5 ahubwo nturabe intumbere abantu bifuza mbege intumbere yuko abatesikana bifuza gusubiza hamwe murayikeneye yewe nange ndabivuga bifuza abatesikana bose bagaruka mu ruhongore tukabica tugoye tukabitorera inyishu ariko ko mbaza ngo nibishore ngo ego cyangwa oya uburi kurambaza ikibazo nawe nyene wumva ko atanyishu bonyene cyangwa uwo gushaka gusa kugira wumve ko umuntu ariko aravuga cyangwa atavuze nayo inyishu umuganga w'adasigana abantu twagwa n'umuntu umwe bafite inzego zicara idosha mu nzego tugenda turatanga intumbero kandi twaba dutanga intumbero bigashika
hanyuma izo nzego zitandukanye za iprona yemewe n'amategeko y'u Burundi muraziramutswa kuva mu kwezi kwa munani ivyo biganiro muvuze byo babiri ku rutonde rw'ivyo mwimirije gukora mu migambi yanyu ya kazoza kavuba nimba atari bangaga Olivier
biri mu bikorwa byacu bya misi yose ko dutegereza kumviriza abadasigana batashi bagize ingorane inyicanyiriya ibyo dutegereza kubikora bubana bwangu tukumviriza abadasigana uwinani wakinanirwa
ega kumumviriza ni ukuba wumumviriza bemera ko ari bo baserukira cedi fera n'abandi batemera ko ari bo baserukira
aba ama imirwi itandukanye imirwi itandukanye nayo gahurije yabatasiya yabanze yoyo hari
imirwi itandukanye tuzoyirondera ko se ubwambere cyo yirondera erega kasi hano cy'ubwambere tuganira cyo bwa kabiri n'ubwa gatatu
tuganira reka niko itse banavuga ni umunsi nari nzi ko tuje gutera icyo mu kugira tubereke ko ahubwo tugiye gukomeza iyo nzira cyane cyane nicyo gituma jewe sinayina je nteguye ko umugani wawe tugiye gufata yanzira cyane cyane mukitse kuko nta rezo nta bituma atari ukutamenya icyo turondeza
Manase turi kumwe ku murongo wa telefone ego turi kumwe ku murongo wa telefone uherereka Manase uri muri Zambia abari mu Burundi no mu Rwanda mwatungikiye amatelefone turasaba imbabazi turiko turahamagara ariko ntibicamwo Manase muri Zambia akabazo kawe ku mpande zibiri za iprona
ndashaka kubaza ko zigo mpande kuko numva umenga mbyumvikane kandi ari umugambi bakwiye na rugendo rwa gasore nari bavuze ko abantu mu Burundi umengo twese tuvuga ikirimi kimwe tutanze dufite byinshi duhurira ko anashaka kuko turabana mu bice bitandukanye tukava no mu migambi itandukanye twese tugahura twa hamwe ariko kubera ukundi ndako bamwe n'abandi ugahura n'ibintu badahurira ko bigatuma ibintu byo tumanye n'igihugu kicimbere bakaguma ariko bariko ba aka gomba kuhuriza ko ahora uyu ntagomba kubona uburyo bari kumwe cyemba na neprona kirazia ko yorundi kure nyarade kuko bifata nk'uko umutungo ariko baramara amazi yo cyaca cy'urundi ko umuntu w'umugambi wadushanye kuri demokarasi rero bihukira
Baguma bavuga ngo mucani tara mubera akarura abandi mwibuke ko ari mwebwe demokarasi yatanguriye ko mwavuze muti tugiye kubiraba ni ikazoza kavuba murabona ko amatora yandi azoshika iprona ari imwe igwanira ku rubuga rumwe ikagwana n'indi migambo ariko iri hamwe kazoza ka cyane kaguye
ni na kazoza ka kuko mugambo wadasigana uretse ko urimo nabakura bagasaza bagacengera cyangwa bakarambirwa cyangwa bakavamo bakaza mu yindi migambwe ariko abacipfuza bose kugaruka mu muganga w'adasigana rero tuvuga duti tugwane ibyiziro bya rwa gatoni metwe bishyira mu ngiro gute icyo ni ngombwa ni igikorwa cy'abarongoye umugambwe ntihagere abantu badashobora no gutubeshera mu makungu no mu bandi ngo umuganga mukuru w'umugambwe ngo ntashaka kumviriza abantu habe namba twebwe twaba tubumviriza nta n'umuntu n'umwe tutazorera kumviriza nabo tubona batari ko baraturonjera ko nicyo gikorwa cyacu tuzobasomborosa tubabaze ati mbega ko mwanumye mwagiye kubuciwe kubera iki mwumve ko dufite ishaka yuko abadasigana bose n'ufite ikosi iryo ari ryo ryose tumubaza cyangwa tukamwanumye
Tasya mwumvise ibyo Manase yabasabye namwe murabona ko ari bizoshoboka muri kazoza kahagufi kuko bose baguma bavuga ati turabasabye mutubere itara
njyewe nababwiye bariko barambaza bose yaba kubwiwanje nijye nari ndongoye ubwo uruhande rwari ubwo kwa mukase mu 2009 mu gusubiza hamwe abadasigana mugabo ubutegetsi bubi ntibwateze gusubira gusubiza ibuti iyo ntumbero twari twafashe gushika uwo munsi rero hagiye harakurikirana abarongora umugambwe batigeze bashyira imbere iyo neza y'umugambwe n'akamaro kawo aricyo gituma nari mbajije mona miorize ubwo kuko twari twabisezeranye ntidusubire kuvuga imvugo mvubikano muri bibiri ni ikibazo nkora muti murumva abatelefoni bose ntituzi ko ari n'abakora ari abadasigana gusa mugabo urumva ko ari abantu banyotewe ijambo rya ipfona banyotewe umugambwe ipfona ukomeye uhagararira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu enda rero tureke gutsindana tuvuge tuti umugani wa Olivier ntawe aje kuvuga ari modalite zo ngo intoze ugusubiza hamwe ngaha mugabo kuvuga ko ari umugandi ntabanduka twishinze kuvuga ego bimunanira gute eswe hariho ikibazo kigoye cyo kwishyura ngo jyewe ndemera ko umugambi wo gusubiza hamwe ngiye kuwushyira imbere y'ibindi byose nicyo tunanira na gute niba ari ubyemera ku mutima jyewe ndabyemanga mvuga nk'uko nababariye turi babiri cyangwa turi batatu urumva ugushaka kumwe ntigukwiye kubwira ikibazo gito cyo gitoza inyishu ngorane nawe hagati
nuko rero
Yesu n'ubwira ngo tacyana ayifise kugira ngo nico kibazo ngahango cyane nirayo abadase neti mijyanga iruguru yagamba ashaka ko tuganira icyo kibazo cha kumugumya mijyanga yaba yuguru tukiganire
ariko hariho n'uwabigarutse ko aravuga ati ni mwebwe mufite umugambwe urumva kugira ngo ibibazo bikemuke ni mwebwe mwarimo kwiye no kurondera nabo bantu mukaza mukavugana
turabemereye kuzabarondera kandi kugira twumvirize ko ibyo bavuga bihuye n'amategeko n'icyivugo cy'abadasigana tugira tubishyire mu ngiro nta ngorane niwe tuzogira kandi niba ushaka kwishyira mu wundi mugambi kuko azaba yumva umutima we ushaka ntituzomubuza ariko twamubabyije ko icyivugo cy'iyo cyo kugaruka akigifite
yego urakoze Olivier Nkurunziza nino kuri uwo muhango muhaye abadasigana batandukanye duciye dusozera ikiganiro muri sanga cumi munsi tukibutsa ko muramutswa ipfo nayo kumugumya ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabikoze uno munsi muzo twitter
murakoze cyane yandi bahezagire mukomeze ibiganiro byiza n'ejo nima bituma ko tuzokwita
murakoze cyane Tasya Sibumana namwe mutwara ipona itavuga rumwe n'ubutegetsi itemewe n'amategeko mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika
murakoze cyane kandi ndashimiye na Olivier na bei baza ngo nagitwaye ku bya Amerika uramubwira ngene wa nepo
murakoze cyane gose
na buje make
eh urakoze cyane murakoze cyane abandi dushimira ni Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma na engineer Chang Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro mandanye kuryoherwa na programme y'izuri rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
It's the empirical Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.